mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, nongiye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wa.radioyacu.com. Ikaze rero mwese nshuti, aho muri hose muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya n'ahandi, muri Afurika, mu Rwanda, muri Uganda, mu Burundi n'ahandi.
Mukuru muganga ntashaka kujya kurotya amafaranga na makeri naho y'abacumi kuri konti ya Iprona atasironse uburenganzira bwa signature yabo basanzwe bafashanya kurongora umuganga. Ivyo rero mugabo murabona mu byo bandika bavuga umukuru muganga gusa.
Ubu ni Abel Gashatsi, ni umukuru w'umugambwe w'abadasigana Iprona mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi yerekeye aho rero avuga ko abamurega mu ikoreshwa nabi ry'amafaranga y'umugambwe ari ibinyoma. Iyi nkuru turaza kwigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'iyerekeye amatora muri Congo, ikiganiro ku ndwara ya sida kira n'ikiganiro kwa Nyaburunga mumenyereye uyu munsi. Mube hafi rero ya radio yanyu, ntizibacike. Amakuru yo mu karere duhere mu Burundi, aho umukuru mugambwe w'abadasigana Iprona Aberi Gashatsi amenyesha ko atarota atanga imihoho nk'uko abisabwa na bamwe mu bo basangiye umugambwe. Abo bamurega amakosa 28 mu gihe cy'amezi 28 amaze ayoboye uwo mugambwe. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka, umenyesha amakuru ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi.
Muri makosa 28 abanyonyi b'umugambwe Iprona bagiriza Abel Gashatsi arongoye umugambwe, harimo ko yubahutse akagurisha iparasera y'umugambwe iri muri zone Kamenge mu buraro kw'igisagara ca Bujumbura. Muri urwo rwandiko rwatewe ko igikumu n'abadasigana harimo konsiliya n'ibigira yahoze arongoye umugambwe, bavuga ko iyo parasera yagurishijwe umuri yaridi w'amafaranga y'amarundi, ariko kwa Abel Gashatsi yemera ko hagurishijwe imiliyoni 700 z'amarundi. Umukomisiyoneri nawe yamuhaye imiliyoni 50 abagiriza iyo ndongozi ya Iprona, bavuga ko ivyo ashikiriza ari kinyoma cambaye ubusa. Amafaranga yagurishijwe iyo parasera yose yakubise ku nyuma. Muri ayo makosa harimo ko Abel Gashatsi yahagaritse umugambi wo gusubiza hamwe abadasigana batatanye. Abo badasigana byibonekeza ko batagishaka indongozi yabo, bavuga ko ifise amabanga menshi amurosa amafaranga buri kwezi. Bavuga ko aronka umushahara ahembwa n'umugambwe, hakiyongera ko umushahara aronka nk'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mituwere rivuze abakozi ba leta. Bagasaba ko yotanga imihoho ku burongozi bw'umugambwe w'abadasigana Iprona kugira uwo mugambwe ubandanye guterera mu buzima bw'igihugu. Ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka uwogirisha ashikirije kubiri muri urwo rwandiko. Abashoboye kwitaba ku matelefone yabo muri abo bategeka kuri urwo rwandiko bishuye ko twakoresha ibiri muri go kuko vyikwije. Umukuru w'umugambwe Iprona yemereye ijwi rya Amerika kuko rwandiko rwamushikiriye.
Twari tumaze iminsi twumva ndetse tubona ko hari akagwi ka bamwe mu badasigana ndetse bari mu ndongozi z'umugambwe, bamaze iminsi bagiriza umukuru w'umugambwe ko abatwara nabi ku mukuru w'umugambwe yoba ariko arasezagura amatungo y'umugambwe. Ndetse twaje harashitse urwandiko banditse mengo nasomye bicumurongo 28 ngo mu mezi 28 umukuru w'umugambwe amaze arongoye umugambwe w'adasigana Iprona. Twebwe kuri ibyo byose bashikiriza ababishikiriza bwa mbere n'abantu dusanzwe tuzi, ugiye ngidonido ry'umwe wese nuko umwe wese afise ikimubabaje cyane cyane gishingiye ku nyungu ziwe. nibyo bandikariho nibintu bidafatiye bitagira isano n'umugambwe kuko ntibigira ishingiro
nayo kubijanye n'isesagurwa ry'amatungo y'umugambwe Abel Gashatsi avuga ko abamwagiriza iryo kosa babesha agasigura ko ikijanye n'itunganyo ry'amatungo y'umugambwe bifite izindi nzego bibazwa na bamwe mu bateye ibikumu kuri urwo rwandiko barimwo
kubijanye rero n'ibijanye n'amatungo y'umugambwe bijanye n'amafaranga no kuvuga ko umukuru w'umugambwe nta burenganzira afise bwo kujya kuri konti y'umugambwe atari kumwe n'icegera ciwe cyangwa umunyamabanga mukuru ni ukuvuga ko rero umukuru w'umugambwe ntashaka kujya kurotira amafaranga na make naho yaba 10 kuri konti ya Iprona atasironse uburenganzira bwa signature yabo basanzwe bafashanya kurongora umugambwe ivyo rero mugabo murabona mu byo bandika bavuga umukuru w'umugambwe gusa ica kabiri bavuga ni bijanye n'ama parcelle yoba yaragushijwe n'umugambwe n'ahantu no shikiriza naho nyene ko kugira umugambwe ugurishe ikintu ubanza kubisabira uburenganzira inzego z'umugambwe ivyashoboye kugurishwa rero byaciye mu nzego z'umugambwe kandi abanyene babisinye nabonyemwo abantu babiri bari muri Conseil Supérieur d'Orientation mukengo za mateka ni Cetin Yongabo na Conseil Nibigira turi kuma muri Conseil Supérieur d'Orientation kandi naberetse neza ko yaba parcelle yo mu Kamenge yagurishijwe baraduhaye uburenganzira hama toyinforma le bureau exécutif bisigura nivyo ko ari kinyoma cyamba yubusa
uburamuswa umugambwe batasigana Iprona afise insigura ha ugo rwandiko kwatewe ko ibikumu nabo banywanyi b'uwo mugambwe aserukira imbere y'amategeko
ubu rero insiguro ntanga aba badasigana bose mubona bafise ingorane yo kuzoba ku ntonde z'imbere mu ntara iwabo kuko twarababwiye yuko uwo tutari kumwe ku kivi ntazokabaka bakubatete doriste mu ntara yiwe rero ndabona aba cyane cyane zindongozi zo hejuru zashize umukono wige kuri uru rwandiko bafise ingorane kuko babona yuko umukuru w'umugambwe w'uno munsi adashobora kubemerera kuja kuri tete doriste iwabo witwaza ngo no munsi ngo nibo bari ngo hejuru mu mugambwe kandi atacu bari kubaramarira umugambwe
Gashatsi yabwijwe rya Amerika ko atarota atanga imihoho agasigura ko iyo bahemukiye abadasigana bamwizeye kugira barongore akavuga ko n'abayimusabye badakwiza bibiri bya bitatu bisabwa n'amategeko agenga uwo mugambwe washinzwe n'injungu y'ukwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko kwa Gasore Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze kuri iyi nkuru tuve mu Burundi noneho tunyarukire muri Kongo Komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri icyo gihugu cya Kongo yatangaje abadepite 185 batsinze amatora yabaye ku itariki 30 ukwezi kwa 12 umwaka ushize wa 2018 muri aba depite barimo umunyamurenge umwe watowe nyuma y'imyaka 41 badaserukirwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite inkuru irambuye murayigezweho na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Byari ibyishimo byinshi ku baturage b'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'inshuti zabo zituye Uvira ubwo komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangazaga mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu abadepite batsinze amatora ku rwego rw'igihugu muri abo badepite 185 batangajwe ko aribo batsindiye kujya mu nteko ishinga amategeko harimo Moise Nyarugabo watowe n'abaturage ba Uvira nyuma y'imyaka 41 abanyamurenge badaserukirwa mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuko bayi munyamurenge wa kabiri nyuma ya Muhoza Gisaro wabaye umudepite mu cyahoze ari Zaire mu mwaka w'1978
urabona hashize imyaka hafi 40 umunyamurenge wa nyuma atowe muri Uvira towe n'abaturage muri Uvira nguze marehemu Gisaro imyaka 40 irashize nibwo ubundi munyamurenge yongeye gutorwa muri Buvira urumva ko ni ibintu biteye ibyishimo byinshi n'ishema ryinshi ariko ikindi gishimishije ni uko intsinzi amajwi tutayahawe n'abanyamurenge gusa twayahawe n'amoko yandi yose abaturage bose ba Buvira bishyize hamwe kugira ngo badutore abapfurero n'abavira n'abarundi bo muri plan n'andi moko ndetse atuye Uvira ariko atakomoka nk'abashina abarega n'ababende ndetse n'abanyagasayi bose bashishira hamwe n'abanyamurenge ngo badutore baduha amajwi ashobora kudutambutsa ni ibigaragaza ko abantu batangiye kurenga urwego rw'amoko kandi bakumva ko boserukirwa n'umuntu biyumvamo nubwo atari ubwoko bwabo
kubera ibyishimo byinshi abo baturage b'abanyamurenge ndetse n'inshuti za Moise zituye ubira zari zifite ngo byatumye bakora urugendo rwo kwishimira intsinzi, kuko ni kenshi abanyamurenge bagiye biyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite haba muri teritwari ya Fizi, Uvira ndetse na Mwenga, bikarangira badatowe. Nema Mukongo ari mu bakoze urwo rugendo. Kakobwa Françoise umwe mu baturage batuye Uvira na wari muri urwo rugendo avuga yuko kuba Moise Nyaruga batambutse mu badepite bane bazaserukira teritwari ya Uvira mu badepite 125 bari biyamamaje, hari icyizere yuko ibibazo biraje ishinga batuye iyi teritwari bizibandwaho mu nteko ishinga amategeko.
Twebwe mu bantu dutuye Buvira dufite ikibazo, mbese nta muhanda tugira. Twebwe Buvira inzu ziragenda kubera amazi, nta miferege ihari. Twebwe Buvira abagabo bacu barakora ntibabona amafaranga. Mbese twebwe ababyeyi tuguma turihira abana ku ishuri n'amafaranga ntawe dufite katwaturage. Twebwe twifuza yuko aribyo azavuga hariya mu butegetsi azaba ariho kubera ikibazo cy'abantu ba Buvira.
Ngomenye yuko muri abo badepite 485 batore kujya mu nteko ishinga amategeko baburamo 15 wo muri teritwari ya Beni, Butembo ndetse na Yumbi, kuko bazamenyekana mu kwezi kwa gatatu, kuko ivo tariki ya 30 y'ukwezi kwa 12 umwaka 2018 tibakoze amatora kubera impamvu z'umutekano muke ndetse na Ebola. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivu y'amajyepfo.
Vedaste Ngabo urakoze kuri iyi nkuru. Twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu rero birakomeje mu mwanya n'ikiganiro kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Muri gahunda yo gukangurira abanyagihugu ikibazo cy'indwara ya sida, Ijwi rya Amerika ryiyemeje gusubukura ikiganiro kira cyita ku magara y'abantu. Uyu munsi umunyamakuru mushya w'Ijwi rya Amerika Jean-Claude Nshimirimana uri mu ntara ya Ruyigi mu Burundi aratubwira uko ikibazo cya sida cyifashe muri Afurika.
Icegeranyo cyashizwe ahabona ku igenekerezo rya mbere Kigarama gushize n'igisata cy'ishyiramwe mpuzamakungu kijejwe kugwanya umugera wa sida UNICEF mu mfunyapfunyo y'Igifaransa cerekana ko abantu bangana imiliyoni 2,500,000 n'290,000 bo muri Afrika no mu bihugu byo muri Moyen Orient aribo bagendana umugera wa sida mu mwaka w'2017 kubangana imiliyoni 36,690,000 bawugendana ku isi yose. Akarere ka Afrika y'Ubuseruko n'Ubumanuko niko karimwo muri uwo mwaka bagendana umugera wa sida benshi. UNICEF yerekana ko bangana n'imiliyoni 19,600,000. Ubwa kabiri haza akarere ka Afrika y'Uburengero niyo hagati karimwe bangana n'imiliyoni 6,600,000. Nayo ubwa gatatu na karere ka Afrika y'Uburaruko karimwe bangana 220,000 bagendana umugera wa sida harimo nabo mu bihugu byo muri Moyen Orient. Mu mwaka w'2017 gusa UNICEF yerekana mu cegeranyo cayo ko abandi umugera wa sida muri Afrika bangana n'umuriyoni umwe n'188,000 ku bantu bangana umuriyoni umwe n'188,000 bawanduye ku isi yose. Muri uwo mwaka nyene abapfuye muri Afrika bahitanywe n'indwara z'ibyuririzi bangana n'169,000 n'108,000 kubangana 940,000 bahitanywe n'izo ndwara ku isi yose nk'uko UNICEF ivyandika muri ico cegeranyo. Nubwo biruko ibikorwa bigaragara mu kugwanya umugera wa sida biramaze gushikwako muri Afrika, UNICEF yandika ko abagendana umugera wa sida bangana imiliyoni 15,365,205 bariko bafata miti pfupfaza mu mwaka w'2017. Hagataho amatoza yakozwe yerekana ko abakenyezi bakiri bato babangamiwe no kwandura umugera wa sida gusumba abagabo. Igisata cy'ishyiramwe mpuzamakungu chita iterambele jaba kenyezi unifame mumfunyafunyo igi Faransa chandikako aba kenyezi mirongi tanu na batandatu hagwiri ya mwabari hagati imyaka cumi n'itanu na mirongi biri nine aribo bandi umugera wa sida mubantu ijana bawanduye muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ikinyamakuru Lop chandikigwa muri Haiti chanditse ku munsi wa gatandatu w'indushize ko Afrika y'Epfo ari cyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika kibangamiwe n'umugera wa sida. Imwe mu mvo zituma Afrika y'Epfo iguma ibangamiwe cyane n'uwo mugera, icyo kinyamakuru chandika ko bamwe mu banyagihugu bari mu migwi ibangamiwe no kwandura umugera banka kuja ku mavuriro ya leta kugira ngo bipimishe. Jean-Claude Nshimirimana mu Ruyigi, Ijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Radio ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dushimire rero Jean Claude Nshimirimana kuri icyo kiganiro kira. Noneho mwumve ikiganiro kwa Nyaburunga mumenyereye muri aya masaha.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC. Kwa Nyaburunga tugiye kugaruka ku vya politike. No munsi tugiye kugaruka ku nama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mwaka 2018 wagiye gusozerwa inama y'abakuru b'ibihugu za Afrika yo mu seruko imaze gusiba akabiri kose gushika none aho yahavuye yigizwa no muri uyu mwaka 2019 ikaba yiteze ko ishobora kuba muri uku kwa kabiri kuri mwaka 2019. Iyo nama yiteze ko byinshi ku Burundi na cyane cyane ko abarundi bizera yuko ishobora kuzoganirwamo ibishobora gukura Burundi mu matati ya politike bwinjemo kuva mu 2015. Ibyo bigafatira ku cegeranyo umufasha w'umuhuza ya kije mukuru w'igihugu cha Uganda akaba n'umuhuza mu matati y'abarundi. Tokwibutsa yuko umukuru w'igihugu cha Burundi yanasavye umukuru w'igihugu cha Uganda yuko abakuru b'igihugu bokorana nyabuna mu nama idasanzwe yoba yihweza ikibazo kijanye n'imigenderanire hagati y'Burundi n'u Rwanda mu kugira ngo Burundi bushobore noneho gutegura amatora atekanye yo mu 2020. Hitezwe byinshi rero muri iyo nama ihuza abakuru b'igihugu byo mu wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane abanyapolitiki mu gihe ibihugu bihurikiye umuryango wa Afrika y'ubuseruko bisanzwe navyo bikorana kenshi kugira ngo biterere mu biganiro bihuza abarundi bibera hanze y'igihugu. Kuri bamwe ibyo biganiro bishobora kuba umushibuka wo gushika ku mahoro no kukunywana uko abarundi mu gihe na cyane cyane mu matora 2020 yotunganywa abarundi bamaze guheza ibyo biganiro. Yamara rero ubutegetsi kibujumbura hoho bagira bati isango ry'amatora 2020 nta na kimwe gishobora kwikereza canke kurisibya ibiganiro naho vyoba canke bikaba bitarahera. Igikuru nuko abarundi bo nyene bitorera mu mutekano ntangere. Hari vyinshi abanyapolitiki bashobora kuba badahuriza ko kubijanye niyo nama yohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Kugira tubikijya nino turi kumwe n'abatumire bane. Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda ni cegera cyo ngoye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable Professeur mwaramutse.
Mwaramutse nkongera nkaramutse n'abari ko baratwumviriza.
Sango muri kino kiganiro.
Murakoze. Nakoze nawe. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi na mukuru w'umugambwe Sabanyafrodebu Inyakuri iragijyana dai. Mushinga ntaye Nibizi ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije ndashimiye ko namwadutumiye ndaramukije tukimo bose ndako twumviriza.
Urakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Fenias Nigaba numuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanyafrodebu. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse mwakoze kudutumira ndaramukije bageze baje turi kumwe ngaha ndaramukije bari kwatwumviriza bose.
Urakoze. Ubundi turi kumwe hano muri kino kiganiro ni Gabriel Banza Witonde numukuru w'umugambwe w'urunani rw'amahoro na demokrasi APDL mu funyapunyo y'Ifaransa. Banza Witonde ndakuramukije.
Turamukije namu tubashimiye ko mwadutumiye tunaramutse yabo turi kumwe ngaha tunaramutse n'abari ko baratwumviriza tubipfuriza n'umwaka mushasha mwinza umwaka wo kugubwa neza n'umwaka wo kwitegura amatora meza ya 2020.
Urakoze. Utangura mbere kwa Honorable Professeur Evariste Ngayimpenda. Iyi nama ihuza abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yasivye kabiri kose mu mpera z'umwaka wa 2018 birashoboka yuko muri ruhuhuma umwaka turimwo yoba mwebwe muri baza ko muravye ngene yagira asiba ubishobora kuzoba
kwizoba cyangwa utazoba ntavyo nomenya mugabo wico nokubwira nuko ndayipfuza ndayipfuza guko kandi si yoje nyine ndazi yuko abarundi bayipfuza ari benshi kanatsinda bayirindiriye kuva kera ariko rera makenga ntiyohera guko urabona imaze gusiba kabiri kumbure vyarumvikanywe buhoro buhoro ko ubwa mbere hamwe yasiba mu kwezi kw'icumi na rimwe ariko ingene yasibye ubwa kabiri kumbure no bantabikurikiye neza sinatoye neza gituma yasibye mugabo urabona munyuma yahise ibi ubwa mbere makete yagiye acana cana ko abantu babonye bumvise arashobora gutuma n'ubu nyene amakenga agumaho na cyane cyane ko umenga ari kutumvikana ku bibazo byo kwigwa ku muri iyo nama guko igihe yagirikorana ubwa mbere hari hategekanijwe yuko ikibazo cy'u Burundi coja kwihwezwa bafatiye kuri raporo President Mukapati yaheruka gushikiriza umuhuza kandi burya mu byukuri kuva muri imyaka 3 n'inusu iheze igihugu kiri mu ngorane twese tuzi tubona n'abandi bazi harya nta nama y'abakuru b'ihugu nyezina irigiriba yerekeye ikibazo cy'u Burundi harya nico gituma rero muri ijya nama yasibye kongera igasiba abarundi bari bizigiye cyane yuko ico kibazo kigiye kwicari guhanyuma ikanatora n'intumbero gukurazi ko abarundi barushe
minukiye kwa Kefa Nibizi muri Sabanyafrodebu nyakuri iragijyana daye iyi nama imaze gusiba kabiri mu mwaka uheze mu mpera z'umwaka hari kizere cyuko mu 2019 umwaka turimo muri uku kwa kabiri ishobora kuzoba
nivyo twarumvise yuko inama y'akuru bihugu bo muri yase yagiye irasiba inshuro zibiri zose tubiravye ku ruhande rumwe yavuye kubera ubutunganyo nabi ngira no kutubahiriza amategeko ngira no kutubahana kwagiye kuraba hagati ya bamwe mu barongoye ibihugu kuko hariho umukuru w'igihugu umwe u Burundi yasabye yuko bamwongera umwanya uje n'amategeko kugira ngo ashobore gutegura neza iyo nama hanyuma ntibavyubahiriza hageze kubaho ingorane z'urubibe hagati y'u Rwanda n'u Burundi tuhe muzasabanegwa n'ahandi ubu mu nyuma turabonye ko igihugu cy'u Rwanda cagize uruhara rukomeye cyane mu byagiye bashika i Burundi mu myaka iheze aho ubwa mbere ariko rwakiriye hafi inkozi z'ikibi zose zazihonze zivuye mu Burundi ubwa kabiri twarabonye imigwi iva mu Rwanda
canke n'impunzi
oya hariho n'inkozi z'ikibi kuko ndagwe nk'akarorero nk'abari mu bari bahejeje kugandagura umuhisi Adolphe Nshimirimana hari wafatiye ku mupaka agiye abuke mu Rwanda baratomba abaje umutekano amufata umva niba bari bagiye hari n'abandi bazwi nk'uwa wasomye ku iradiyo utembagaje ubutegetsi amatwi adusumira ashobora kuba ari mu ico gihugu urumva barakiriye abantu bakoze ikibi hanyuma nakubwiye hariho n'imigwi y'abagwanyi yavuye mu Rwanda iciye mu Kayanza abandi aca mu za Cibitoki baza guhungabanya Burundi hari n'abaci Kongo kumure bakaza hari na maraporo ya ONU yemeza yuko igihugu cy'u Rwanda kiko kirafasha kirasundikira ugwaruka rw'abarundi mu migirwane koza guhunganya Burundi n'abanyarwanda bavuye baratubwira neza ko ico gihugu kibabuza gutaha urumva yuko nibaza mbere ko ingorane nindi muzabaye mu Burundi zavuye ko ico gihugu njo gitwa dusaba yuko ukanama komaza kadufasha ubwa mbere imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi ikamera neza u Rwanda rukareka mabi iriko rakora Burundi ko twe twavise ubwoba yuko idatorewe umuti sino kwibagira yuko mu minsi heze byavuzwe yuko ari n'indege y'u Rwanda yavogeye urubibe ikirere cy'u Burundi batabasanye uruhusha urumva yuko atubaniye nabi
abahungabanya mu Rwanda bo bavahe
urumva nkaho umuntu yobaza bavugiza abo mu Rwanda ko ntavyo muzi byo mu Rwanda mugabo ivyo nabonye ni ivyo mu Burundi umuntu yo yosaba yuko ivyo bigenda ni toye umuti ko ivyo bigumye uko urazi uko nk'uwo abantu barashorira ibidarazo zo mu Rwanda bitakibandanya kumwe na nyaganda batakiza imigenda ni gacika mibi ubutunzi bwacumbagira bizizo yuko rero iyo nama yaba kubihugu iyo banze kadufasha gutorera umuti ico kibazo ico cyihuta gusoma ibindi
honorable Fenias muri sabanya Frodebu muri izera ku inama ya sibye kabiri ubuhoho idashobora kuzosubira gusiba ngukunduko
ubwa mbere ho kubona inama zisiba kabiri gukurikirana birababaje birababaje kubona inama itekanje n'amategeko igategurwa rimwe kabiri igasiba kandi kumvo twebwe tubona zitumvikana imvo zavuzwe twe ntabwo twigeze zigeze zidushimisha ukwibwa kwabonye kandi imvo zidafashe
ariko hari imvo nibizi avuze
izo nizi wiwe kuko twebwe naci imvo zageze ziravuga twarazumvise ibyo rera kwegera ko gende muva kandi baza katari byo kuko imvo zavuzwe twebwe twarazumvise kwibwe bwacu kwavuze kuzidafashe umva rero ko n'inama yarasibye ibiringo bibiri na kababaro cyane kuko turabye ibibazo Burundi burimo hari hakenewe ko iyo nama iba hama bagafasha bagaterera kugira ngo ibibazo Burundi igihugu cy'u Burundi burimo bitorego muti biciye mu biganiro cyane cyane bisunze raporo yoba itazwe n'umuhuza twebwe rero kumva ko hari indi nama izoba kugacu twe twifata kandi byiza ariko tugumana makenga kuko zibiri zarasibye zikurikirana uwo sanga niyisibye
Gabriel Manza witonde muri APDR muri ko murarabange ni inama ya civite kabiri kose yikurikiranya umwaka uheze ikizere cyuko ubuhoho ishobora kuba muri kwezi kwa kabiri niki
murakoze bwa mbere twemugambo ya pedere tuyifata mu nzira zibiri bwa mbere turafite amakenga neza ko iyi nama ishobora kutaba mu kwezi kwa kabiri dufatiye bwa mbere ko mwakarere hari ukuntu bashaka kuvuga gufatana nabi umukuru w'ubucu Burundi aho yerekanye neza ko hari ikibazo hagati mu Rwanda kandi cyotore gumuti ariko urabona ko bari bashatse kubandanya bakora inama kandi icyo kibazo tagishize kuri tonde rw'ivyigwa kindi cya kabiri cyerekana ko hari ibibazo mu muryango bwa bukomeye hari raporo y'abahinga babonetse gusera bavuga ko u Burundi n'Uganda aribo bariko bafite abantu bashaka guhungabanya igihugu cy'u Rwanda kindi cya gatatu cyerekana ko hari ibibazo ni mukuru w'igihugu cya Tanzania yarayavuze neza ko reka impunzi zinzire muri Tanzania hamatwe nabo tubyungukiremo tukibaza yuko rero mu iyo nama bashobora kuvuga duti kujya bari batuye mu capacity batuye abandi bantu babiri cyangwa batatu baje guhura n'u Burundi bashobora gushiraho izo nzego zikurikirana amatora 2020
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho twari ko turabira hamwe inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika yo mu Buseruko ndagushimira honorable Fenias Nigaba nibutsa yuko umuvugizi w'umugambwe w'inzira guhemuka Sabanya Frodebu wakoze kitaba kino kiganiro
mwakoze cyane kudutumira kandi twashimira abagenzi bacu twasanga ijambo dushimire n'abatwumva bashobora kutwumva bose
urakoze ndagushimire nawe Kefa Nibizi urongo uyu mugambwe Kanyange sawanya Frodebu nyakuri iragi gyanda dayi wako tekita wakina higani
ndawa shimie kuna mwema adotumie shimie bagenza ande tuwariku mwe hano mkigani hilo kawa shimie na warundi bose watukumvirije kani ni mwadotumia nohanyima tuzo witawa
urakoze nagushimie nawe Gabrieli Banza Witonde urongoi mugambe uru nani gwamarona demokrasi apede mpunya funyo jifaransa wako tekita wakina higani
ndagushimie chani hama mpunya kagohe ya batamabi wachi wa minye niza ko abantu tagiye matora ngo dubasubire Saint-Évariste guma yitwari
urakoze ndagushimiye nawe honorable professeur Ngayimpenda Évariste ugicagira cyurongoye urunanirwa bigenga mizere barundi wakoze kitaba kintu kiganiro
wakoze kuntumira mugabo abamane mbire banza witonde ku bivya amatora tubihitiyemo yadusanze tumaze kubizoberamo nta byinshi tuciga ndashimye cyane ko badutumiye ngashima batwari kumwe hanyuma nkongera kengurukira nabatwumvirije
urakoze ndagushimiye nawe wahisemo kudukurikirana nibutsa ko twari ko turabira hamwe ibyerekeye inama ihuza abakuru b'ihugu bya Afrika y'ubuseruko mwese muranije mu banyu no mu byanyu naho butaha
iki kiganiro rero nicyo dusoreje ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya mwakoze mwese kudutega amatwi